ibihugu vy'Uburundi n'Urwanda byasubiriye kongo bucuti bwa kadasohoka nk'uko ubutegetsi bwo Burundi bwabitangaje mu kwemeza kumugaragaro kw'imipaka yasubiye kugurugwa ukuri kwamye. Umushikiranganje Burundi ajeje imigenderanire Albert Shingiro yatangaje ibujumbura mu kiganiro y'abamenyesha makuru kw'abanyarwanda bahawe ikaze mu Burundi nk'uko byari bimeze imbere y'umwaka w'2015.
Kujya tutitorera ababyeyi nta muntu kandi yitorera igihugu kibanye, nico gituma tubwiza ko uko dushoboye kose kugira ngo dushobore kubana neza. Ubu rero ibintu biteye kure, imipaka y'u Burundi n'ibihugu byose byo mu karere yuguruwe, haba mu mazi, ku mipaka terestre n'ibindi. Abanyarwanda cyangwa abarundi, abatanzania, abaganda n'abandi barashaka kuza i Burundi ata kibazo na kimwe biteye.
Abanyarwanda n'abarundi begereye imipaka nko mu Cibitoke canke Bugarama mu karere ka Rusizi barashima iyo ngingo.
Nagiye mbona ibintu nta kibazo biteye pe, cyo banyakiriye nyine abo twamaga dusabana bose mbona bangiriye ubwuzu banyakira neza nta kibazo. Nanafunguye banyeretse aho maresitora ndafungura nta kibazo.
Cyane cyane hari ingo zari zarabuza abagabo babo bari baragiye hakujya ku mvuzo kubura akazi, bamwe mwe batwabonye ko kwaragaruka kuko bumvise yuko hongeye kumera neza.
Twarashobora tukore mu Rwanda tugashobora tumandire na mu Rwanda tukarangutse dufaranga tukabasha kugura utudagara twabanga,
kandi nabo icyo badafise hariya mu Rwanda barasimbuka hano bakakironka.
Nkanje niho navukiye ariko nza gusanda umunyarwanda imbandi mu gihugu cy'u Rwanda size tuvugana.
Intoreka za politike zadutse mu Burundi mu mwaka w'2015 nizo zari zaratumye ivyo bihugu bibiri bidacana uwaka. U Rwanda rwakiriye impunzi zirenga 70,000 bituma u Burundi bubona kwitwara ko mu bahunze harimo abashatse gutembagaza ubutegetsi bwa nyakwigendera Perezida Petero Nkurunziza. U Burundi bwagumye butsigura ko butogenderanira n'igihugu kibitse abansi baco. Yamara u Rwanda rwaseguye akatari gake kw'abarundi bari mu Rwanda arabahasabye indaro bahawe ubuhungiro n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI. N'ubu naho u Burundi bwuguruye imipaka yose bwemeza ko bukirindiriye ko abo bwita abansi barungikwa gucirwa urubanza.
Nk'iyo umusuma aje kwiba mu muryango wanyu hanyuma gacahungira mu rugo rukurikira, ubwo rugo rukurikira nk'umugira imigenderanire imeze neza cyane mu gihe uwo musuma akiri mu icyo gihugu, akiri mu muryango bambe bamugaburira bamuryamika, murumva ko bitokunda. Tukizera yuko icyo gihugu kibanye kitoguza imigenderanire myiza hagati y'ibihugu byacu ari bibiri no kugumana abantu ku by'ukuri ataco babazanira mu bijyanye n'imigenderanire n'andi makungu. Nubita yuko hugara arabashitsi babateye ingorane babwiza kwikura ko
abaraba ibintu n'ibindi basaba ko iyugurugwa ry'imipaka ritabangamira uburenganzira n'agateka k'impunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda. Gusa Gervais Nibigira ku bw'ishyirahamwe ryigenga RCP riharanira agateka kazi na muntu asigura ko abazohungukira cyane ari abanyagihugu begereye imipaka.
Tubona yuko uyu munsi hariho ugushaka hagati impande zose zibiri zo kunagura imigenderanire nk'abantu ba mu ntara zihana urubibe nka Cibitoke, Kayanza, Ngozi, Kirundo, eka na Muyinga. Abatakaje byinshi bashorerayo ibidandazwa cyangwa bagurirayo ibyo bakeneye abo nyine mu guhana abageni bakubakana, byuba ariko cyane cyane ku neza y'Abarundi n'Abanyarwanda. Ata muntu n'umwe bizoza bibangamira ngo nuko migendanire yabonetse bice bitumagira abantu bamwe cyangwa abandi bamerwa nabi igihugu cy'u Rwanda sanzariye n'impunzi zahungiyeyo.
Iyo ngingo ifashwe inyuma y'inama zitari nke zari zimaze kugigwa hagati y'ibyo bihugu bibiri zifite intumbero yo kunagura ubucuti. Imwe muri izo ni urugendo rwagizwe i Kigali n'umushikiranganje w'ubutungane w'u Burundi yaherekejwe n'abacamanza batandukanye harimo umushikirizamanza Kizigenza wa Repubulika mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka. Vyatumye ubwoba buba bwinshi ku Barundi banungikiwe imitahe mpuzamakungu y'ubutungane ku cyaha cyo gushaka gutembagaza ubutegetsi. U Burundi igihe bwahimbaza imyaka 60 heze buronse ntayo kwikukira. U Rwanda rwarungitseyo intumwa umushikiranganje ushaje w'imigendranire Vincent Biruta yakiriwe mbere n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye uyu yamurungikanye ubutumwa bwo mwibanga aha mugenzi we Paul Kagame w'u Rwanda ico bikoze uyu president w'u Rwanda mu kiganiro yahaye bagenzi bacu b'ikinyamakuru Jeune Afrique yarahumurije ko atamurundi yahawe ubuhungiro azurungikwa mu giye guciwe kiretse we nyene avyishakiye agahunguka Pierre Clavé ni nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.